Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazo Ndongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Twagiye kubona tubona biturutse hakugira yabisuma cyane. Hari kwa kane biraza byaguye iminota 30. Haza mahindu gusa ntambura namba. Nakijoje bakizamo. Amahindu yamaze iminsi 3.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu murenge wa Byimana mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda avuga ku mahindu aherutse kubasiga mu kangaratete. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri abihagufi y'amaradiyo yanyu mu Burundi. Naho igikorwa cyo gukura abana basegereza mu barabara kirarembye, naho hari imiryango imwe imwe gikomereye.
Papa yari yanyirukanye kubera n'umwana ngo nuko nagenda atanda mwararatse.
Nta muntu n'umwe yamusize mu ibarabara. Je nabonye nti umuvyeyi yumfasha uwo ari we wese. Uwo mujana mu bitaro kwa Rujanti, hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva.
Wa mbere mwumvise n'umwana yemeza ko kuva mu ibarabara bimugoye kuko yavyaye kuri se amwibaruka. Wa kabiri nawe ni se amwihakana yemeza ko nyabuna mu mutwe bitameze neza. Icabanyi abanyemetegeko nabize iby'imibereho bavuga ku ico kibazo naco nyene ni muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Ariko mu nkundire ndabwire muri make ku nyuma y'umunsi umwe Perezida Donald Trump wa Amerika na Emmanuel Macron w'Ufaransa birwanye ejo ku munsi wa kabiri bakayaga ibibazo bitari bike bihanze isi, harimo ikibazo cyo kumenya niba Amerika izokura karenge masezerano abuza Irani gukora ibigwanisho vya nucléaire. Vyitezwe ko mu masaha ari imbere Emmanuel Macron hasigurira inama nshingamateka ya Amerika uko abona ibibazo bitandukanye bihanze isi. Macron haza gutangurira ashikiriza ijambo abakenguza amateka ba Amerika gera ku ijana n'abashinga amateka baharurwa mu 400. Ako gateka gatewe Macron kamaze gutegwa abakuru b'ibihugu by'Ubufaransa batari bake. Uwa nyuma ya gatewe yari wahoze ari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy hari mwaka w'2007. Komite mpuzamakungu y'umuryango witaho imbabare ku isi kwahuje itangaza ko yahagaritse ibikorwa byayo muri komuni ya Li ni muri Sudani y'Epfo. Ni nyuma yaho ikigo cyayo giterewe mu ntango z'uku kwezi. Amashami atanga imfashanyo aremeza amakuru avuga ko intambara zibandanya muri iyo ntara hagati y'abasirikare ba leta n'abayirwanya bayoboka Riek Machar yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu wa Sudani y'Epfo. Umuvugizi wa kwahuje Marie Mortevet yavuze ko igitero cabo yise abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana neza cabaye haraheze indwi zibiri mu kigo ca Croix Rouge caciye kubi n'amategeko mpuzamakungu y'abatanga imfashanyo kandi biteye kubi n'amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe n'impande zibiri zirwana mu kwezi kwa 12. Umugabane wa Afrika nyene abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barashoboye gutunganya ikoraniro rya mbere gemewe n'ubutegetsi ku munsi w'ejo Kinshasa kuva mu kwezi kw'icenda muri 2016. Hari haheze amezi abiri haseseka amaraso mu mabarabara y'i Kinshasa igihe abajeje umutekano bahangana n'abari mu myerekano yatunganijwe na Ekleziya Katolika. Imyerekano yari igamije kubwira Perezida Joseph Kabila wa Kongo ngo akinjure inama yo kuri kabiri yakoranye irekuwe na buramatari wa Kinshasa yari irongowe n'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi akaba n'umukuru w'umugambwe UDPC Felix Tshisekedi. Tshisekedi muri iyo nama yarasabye ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahunze bagaruka mu gihugu. Uhereye kuri Moise Katumbi yashikirije ko azokwitoza ariko ashobora gushikira mu ibohero mu gihe yotaha. Radio Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, abakunzi bacu mu ntara zo mu Rwanda no mu Burundi. Ikaze ni Rwanda.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikibazo cyo kuvana abana mu mabarabara gikomeje gutera ingorane imiryango itari mike hagati mu gihugu cy'u Burundi. Turabigaruka ko handi hato, ariko tubanze tunyarukire mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Byimana mu majepfo y'u Rwanda. Havugwa amahindu y'imvura idasanzwe yaguye mu ndwi iheze igasiga abanyagihugu mu kangaratete. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yanyarukiye kumuraba bamubwira uko vyifashe.
Twagiye kubona tubona biturutse hakugira yabisumba cyane. Hari kwa kane biraza byaguye iminota 30 haza amahindu gusa namvura namba nakijojo bakizamo amahindu yamaze iminsi 3.
Umwe mu baturage wo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda aratekereza ijwi rya Amerika ibyabagwiririye kuwa kane w'icyumweru gishize tariki ya 19 z'uku kwezi kwa kane, aho amahindu yaguye iwabo mu kagari ka Mahembe imyaka yose ikangirika ku buryo bugaragarira amaso. Utera y'amaso imisozi urabona amasaka wagira ngo ni imbingo nta mababi, intoki, ibishyimbo, imyumbati, ibijumba n'ibindi wagira ngo babisutsemo amarike. Abari bateza maramuko kuri ibi bihingwa bibateye impungenge.
Kurya nk'ubu uwari ufite nk'akukumbati keze amahinda akagashwanyaguza ubu niko akura gusa akarya ariko adahinga. Uhano hari imigozi iteye ubwuzu uvuga ngo ngiye kurima igisambu nkitera imyumbati n'imigozi, ubona ukuri ibijumba byawe none umugozi ntawe wabona, umwumbati ntawe wabona, ubu harimo n'ibishyimbo ariko urabona hari ikintu kirimo. Igitoki gihagaze mu nsina rero ngo ntikinashyacyo kubera amahindu. Ubu kurya ni ibintu bigoye, ahubwo se bizanarangira ryari? Ubu nuko uzongera guhinga ibishyimbo bizera mu kwezi kwa mbere.
Kubageze mu zabukuru nabo ngo ibintu bari babiherutse nk'uyu musaza uri mu kigero cy'imyaka 80 y'amavuko.
Ibi bintu biheruka muri ruzagayuru itera umva ntashaka nta kijumba nta kumbati ye muntu yajya gatungwa akavuga ati ndabona nagakatsi ko kunywa ibito urutoki urabona ukuntu bimeze bya birumye urabona ibintu bizashyira bikazagenda gute.
Ingaruka zizakurikira ibi ni inzara ku bari bahinze bagasaba ko hagize icyo ubutegetsi bwabafasha bwatabara hakiri kare.
Ahubwo nuko dushakira ubufasha nuko twakira ubufasha nk'amwe mu kare uko mubigenza.
Ubufasha butabonetse
ni gupfa n'inzara nuko twite nese nakubwira ngo mu mpeshe tuzaba turi iki
icyo dusaba ni badutera inkunga nabura akaduha nk'ibishyimbo imvura yazagwa neza tukongera tugahinga naho buri nta mbuto tuzabona ikindi nta mwumbati tuzabona nta n'imigozi tuzabona ubuse tuzatungwa n'iki?
Yewe kurya ni ikibazo nabwo harimo n'ababurara badafite amikoro twaburaga icyumweru kimwe ngo dutangire dutonore ibishyimbo none ibishyimbo byararangiye nta n'uzajyamo n'umunsi umwe.
Kurya byo twabaye tubyibagiwe nta kigenda ese ko nta kazi wakora ute ugeze atereka da.
Abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika baremeza kuretse n'imyaka yabo yangiritse bikabije kubera aya mahindu hari n'amatungo n'umuntu babigendeyemo mu cyumweru gishize. N'ingingo ubuyobozi bwa Byimana bwahamirije ijwi rya Amerika ko ayo mahindu yamaze iminsi 3 yararitse ku misozi. Icyakora ku buyobozi bw'umurenge wa Byimana bwo bukavuga ko busanga nta ngaruka zidasanzwe zizabaho kugeza ubwo abaturage bazicwa n'inzara. Ikizabaho ngo ni igabanuka ry'umusaruro ritari ryitezwe. Uyu ni Bwana Nsanzabandi, umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Byimana.
Usanga bitagoye cyane, ntabwo twabyita inzara. Uyu munsi turakomeza gufatanya no gufatana y'amazi. Iyo nta yindi imvura ijyanye n'amahindu cyangwa se ngo isenye n'ibyari bimaze kugerwaho ntabwo bihinduka inzara. Gusa nanone ntabwo twakwitega ko umusaruro uzaba uko warumeze kuko twawuteganyaga. Imyaka yarimeze neza, ntabwo umusaruro ugera ku gipimo gishimishije nk'uko cyari cyitezwe niko tubibona.
Aha mu murenge wa Byimana mu majyepfo y'u Rwanda kandi haragaragara igisenge cy'amashuri abanza ya Mugomba cyasakambutse kubera umuyaga udasanzwe wo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Kugeza ubu umuryango umwe w'ishuri urateranyiramo abanyeshuri bagombye ko bigira mu miryango ibiri. Madame Mediatrice Mushimiyimana, umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri abanza Mugomba, aravuga ko bifite ingaruka ku banyeshuri bari kwitegura ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza no kubarezi babo.
Ingaruka birimo kugira, icya mbere ni ubucucike bwinshi nyine buri muri ayo mashuri abana bimuriwemo. Nk'umwaka wa gatandatu byabaye ngombwa ko amashuri abiri yigira mu cyumba kimwe, kandi n'abana baba barimo gutegurwa kuzakora ibizamini bya leta. Ubwo rero bishatse kuvuga ko abana ntibiga neza kuko ntibisanzuye, abarimu nabo baravunika kuko kubwira abana benshi biragorana.
Bwana Nsanza bandi yizeje ijwi rya Amerika ko bari gukorana na karere ka Ruhango mu gusakarira ishuri bitarenze mu cyumweru kimwe.
Bakoze na devi y'ibikenewe ndetse mu gihe kitarenze mu cyumweru gitaha haza bakozwe uburyo bwo gusubizaho kira gisenge kugira ngo abana basubire mu mashuri yabo. Biragoye kuyigira uyu munsi kuko urasanga abana bajya kwiyaranja mu yandi mashuri bakagira ubucucike, ariko turimo turabikora mu buryo bwihuse ku buryo abana baza gusubira mu mashuri.
Kuva imvura yatangira kugwa bidasanzwe imaze guhitana babarirwa muri 70 mu gihugu hose, imaze kandi kwangiza amazu abarirwa mu 300,000 amahegitari y'imyaka asaga 1,500 n'ibindi. Ubutumwa bwa Minisiteri y'Ibiza no gukangurira abantu batuye mu manegeka kuyimukamo no gufata amazi y'imvura aturuka ku mazu nk'umwe mu miti yo gukemura ikibazo. Bagira ubusaba ijwi rya Amerika iruhango mu majyepfo y'u Rwanda.
Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, igikorwa cyo gukura abana hamwe n'abakuze mu mabarabara bagasubizwa mu mihana iwabo gisa n'ikitoroshe mu gihugu cyo Burundi. Bamwe mu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Murambya bavuga ko badashobora gusubira mu mihana iwabo kubw'ingorane zahabakuye n'ubuzitaratorerwa inyishu. Mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye Murambya kuturabira uko vyifashe aradusigurira.
Bamwe mu basegerereza mu mabarabara bavuga ko badashobora kuhava bafatiye ku ngorane z'abakuye mu mihani wabo. Umwe mu bigeme ari muri uwo mugwi ku mugwa mukuru w'intara ya Murambya atwiganira ko inyuma y'imyaka 10 nyina yitavye Imana yasigaye abana na se mu nzu hamwe na mukuru we w'umukobwa. Uwo bavukana amaze kuja kuba kugwiwe asigarana na se, avuga ko yavuye amufata ku nguvu amubyara ku mwana, akaba ari nayo ntandaro yo kuja mu ibarabara kwiwe.
Papa yari yanyirukanye kubera no mwana.
Kubera wamubyaye? Nane ntibamushira papa wiwe.
Ntamwemera kandi ari papa nyene.
Yakubyaye ku mwana?
Eh.
None hamayongera arakwirukana kandi ari we mwavyaranye?
Eh. Ngo nuko nagenda atanda mwararatse. Uyu mwana n'uwiwe yafashe ku nguvu.
Uyu mwigeme avuga ko afise imyaka 18. Muhira havuka bamwe bamuha 28, abandi 30 n'irenga. Ari kumuravye agaragara ko afise hagati ya 18 na 20. Muri kino gihe umwana yavyaye avuga ko afise hafi umwaka. Aha rero uku kuba mu ibarabara savuga ko kutavuye ku ngorane zo mu muryango, ahubwo kwa gwaye mu mutwe.
Nta muntu numwe yamusize mu ibarabara. Inzu ngiyi ndayitahamwe ndumwe. Baragerageje n'umuryango. Urabona n'inzu bahendahendesheje ngo barubaka. Ngiyo sivyo. Aho se ngo kwari kugwanya ngo noba ndamuturubika ngaha mu nzu. Uwo mwana yarase burundu arankarankirana kuva hasi gushika hejuru. Icyo nobona je nabonye nti umuvyeyi yomfasha gwari we wese nuwo mujana mu bitaro kwa Rujanti, hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva, hanyuma rero agahava akamera nk'abandi nayo kuvuga ngo muramuzanye yemwe inzu ngiyi nashaka imfunguzo ndamuhereza.
Ariko nubwo avuga uko ababanyi biwe bavuga ko uko kugwara mu mutwe ahanini ari kuyinga. Umuravye ntiwomenya ko iyo ngwara mu mutwe ayifise. Nubwo kandi ubwo bugwayi bumuvugwa ko abamukurikiranye mu buto bwiwe bavuga ko bwatanguye kwibonekeza kuva havyariye. Nogera banka Diomed numwe mu babanyi biwe
ataravya rujya mwana nukuri yari umwana ameze neza nta ngorane yari afise rujya ruzu rero n'amavunza yaragwaye kera yari yarayakiza arabu umukobwa mwiza izijya ngorane rero hajya ameze kujya merewe kujya nukubera urya mwana kuko ntarunka n'ivyajya bikwiye ngo arunke n'utwo yambara dukwiye.
Vyongeye uyu mubanyi avuga ko amatohoza yakozwe mu kibano yerekana ko uyu mugabo ashobora kuba yarafashe ku nguvu umwana wiwe.
Twitwumvise ngo yamukuye kuri se haraje n'umufasoni haraza abashinga ntaye ngara bibiganira twebwe ntitwobimenya arabibigana inyene vyagenze hari cegera cyo umufasoni nawe nyene yaraje arabitohoza hama rero bafata rero ngo n'uyu se wiwe runjino urumva rero ngo yaramureze yamutumye ngo ikete aze kuzana ikete y'ubukirisino sinzi intu yagira mu rondere hari amatire ni wabona bwije ucurarayo ati ntibakugirire nabi zongorere ngo acazikuraho uwo munsi nyene na nyamwana niko yabisigura nyene ko ariko vyagiyenze
nyene gufatwa ku nguvu avuga ko yituye inzego zitandukanye ariko atacakozwe
naramitwara yarase kwitara
umukuru mutumba arabitse
arabitse
none yagufashije iki
nanakim
umukuru mutumba wa Masango Gahungu Venance wo muri commune Murambya ntakana ko ayo makuru yamushikiriye.
Uyo mwana wiwe niwe yagumye kuvuga ati jewe nawe ndiko ndayivuga mwanga turazereza ko ariwe hanyuma turabatana n'umuryango yamuhugabo turamushyira mu nama hanyuma turayimubaza aratwahira gusa ko atariwe turabihagarika gutyo nyine
no munyamira mabe ntimwagiye
twagiyeyo
amakuru dukura kuri uyu mutumba wa Masango nuko uko kudashengeza uyu mugabo yagirizwa kugoka kukizira gushobora kuba kwavuye kwafitaniye ubucuti n'abajeje intwaro ku mutumba vyongeye na nyene kwagirizwa icaha akaba yararongoye agacimbiri ariko kandi binavugwa ko ari bitera soni kugira umwana na se baburane kumabi nkayo uko biri kose umwe mu bakenyezi yahoze mu baremesha kiyago bo ku mutumba wa Masango abona ko uko kudahana kuzotuma uyu mwigeme yafashwe ku nguvu aguma segerereza mu ibarabara
ibyo yakubwiye nibyo najarambiye ngo ndamuhekeze ku ikomina zi kubivugayo ndishwi nanga kwikwegera none wumva none ko abo base kubisambura nonagira iki azokoma yerera kujya
ibintu byunyugwa nuko abavyeyi bashobora kugurisha matongo abana ntibaronka mikoro ibi biruku mu gihubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buheruka gutanga itegeko ku ndongozi z'intara kw'abana bose hamwe n'abakuze basegerereza mu mabarabara bakugwaho bagatahanwa mu mihani wabo itegeko ryasabwa kuba ryubahirijwe itariki itarenze 19 ziheze z'uku kwezi nyuma yaha ubushikiranganje bubandanya buvuga ko buzofata ingingo zikomeye kubazogaruka mu mabarabara nubwo budatomora neza izizofatwa mu itangazo bwasohoye kuwa 17 z'uku kwezi turimwo mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse arakenuye cyane gose tuve gaho hagati mu gihugu cy'u Burundi i Muramvya tugaruke ku mugwa mukuru Bujumbura mu Burundi nyene abanyagihugu wa mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura quartier Gisio zone ni Kanyosha ya commune Muhaba afise ugwa kwamagara yabo ashobora gusinzikara ubwo guba nta kindi kibubatera n'imicafu itabwa muri ako gace igituma isigaye itabwa muri ako gace ni kubera iki mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka arabitubwira muri no nkuru ndende yaduteguriye
Karitie Gisio iri mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura ni hafi y'ibarabara ry'indwi ahasanzwe hari inzu z'abanyagihugu. Ico kibanza giherutse kugenwa n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura kugira gitabwemwo imicafu iva mu makaritie yose y'igisagara cha Bujumbura eka no mu mahinguriro. Fredy Mbonimpa arongoye igisagara cha Bujumbura yasiguye igituma aho mu Gisio ariho hagiye gutabwa iyo micafu by'infata kibanza.
Ukonda rero yuko muri kikiringo dushobora kuhakorera. Je kadusaba rero yuko hari imashini zikomeye zazisanzwe bikora ziragwaye ibijanye n'ibikoresho byazo bari ko arabitunganya kwibaza ko vuba na vuba zo mashini zasubira gukora ikibazo cyo ngaka izo bagihagaze mugabo imbere yuko ibyo bitunganywa twibaza yuko ngatwafashe mfata kibanze nivyo twumvise akamo kabe n'igihugu kandi karumvikana ariko birakwiye ko iki kibazo kijanye n'iby'imicafu ahitabwa cyo kwigwa neza n'inzego zo hejuru kugira natwe tworohegwe mu gutunganiriza abene gihugu ntihagira indwara cyangwa ibindi byaduka cyangwa ibindi binyabuzima byo hagira ingorane
inyuma y'ukwezi kumwe kurenga iminsi mikeyi aho mu Gisio hasubiriye by'infata kibanza buterere ikibanza cahora cegeranirizwamwo iyo micafu abanyagisio bavuga ko barengewe umunuko eka n'urusazi ruduma bafise ubwoba ko bishobora kubatera ingwara aba ni bamwe mu bo twayaze
twebwe ubu nta mahoro dufise riratunukira cyane kandi n'insazi zica zidutera haba mu byombo aho tubaye hose eka nta mahoro tuharonkera
mutire yabazanye irino yararahano bari henze
cyane kubera urabona ni hafi y'amazu y'abantu kandi n'ingwara zica ziba nyinshi cyane kandi tukaguma tunukirwa cyane hari n'igihe tuyugaranira mu mazu n'amadirishya tukugara
inzu tuguma twugaye nturi buhekaze umushitsi aje agenda yanukiwe hagezere nk'iyo masaha ya saa sita kugeza saa kumi nturonka n'amazi woha umuntu urumva uranukirwa hamwe wewe wenyine wumva isoni byo kumva uwo hakaze umushitsi ubu twahisemo kutaho umushitsi karibu
ntabana ubu hageze kuri stade abana bafatwa n'ingwara kuri po bakavyimba utuntu tw'uduhere n'udukoko tuzo umwanya wa premedi beko barabisesa
mutereri yarara ntiyari kwingaho kuko haramazi y'abantu
oya ntirikenewe na gatoye urumva bari kuramu bantu bakareganukana mu bantu urumva ko atari ibintu byumvikana
mu gihe harabahaba bavuga ko babangamiwe n'iyo micafu harabazivugiriza mu gifunsi nabakenyezi hamwe n'ugwaruka baza kunobagura bimwe mu bisigazwa by'ibifungurwa n'amakara bakavuga ko ivyo bakura muri iryo yarara bibabeshejeho kukubura ikindi bokora
siko turarondera amakara kugira ngo turonke icyo tujya nta kandi kazi dufise
none ko ari mu mucafu ari bicafu biza ngaha ntabwo bufise ku magara yawe
oya ko twa tuzatwara bimenyere
Umutinyo kumushaka kugwara ngwa.
Hari gihe bamwe bazamu ndo cyangwa ibikari bikabatemagura ariko ntituhaheba.
Kubera iki mutaheba?
Ba ntandi dufise ubuzima.
Ababa muri karitie gisyo nibashima iyo ngingo yo kuzana iyo yarara mu gace gasanzwe kabamwe abantu. Icyo bifuza nuko iyo yarara yo kwimurirwa handi. Ako kamo bagateye nyuma y'indwi imwe gusa. Umuhuza w'abarundi yishikiye aho mu gisyo aherekejwe n'abajejwe intwaro muri meri ya Bujumbura kwirabira uko ibintu byifashe. Umushinga mateka Edouard Nduwimana yari yaremesheje ababaho muri quartier gisyo.
Cyambere cyo nuko nkuko numwe kwisagara cha Bujumbura bivuze ngaha nifata kibanza. Byumvikana yuko bariko baragaragaza icyo kabyo kugira ngo babitorere inyishu. Icyo twosaba nuko vyukuri byo byifata kibanza bikanyaruka.
Ubushikiranganje bw'ibidukikije buterwa ko kamo bubucishije ku muvugizi wabwo musanga hari kibanza cyo muri zone buterere aho mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura cubatsumwo amazu kandi icyari kigenewe iyo micafu. Omeri niyo nkuru avuga ko kugira ico kibazo gitorogwa umuti ari uko amazu yubatswe muri ico kibanza agiye gusamburwa kugira iyo micafu ironka hije.
Ntazatangazwe n'abantu babwiye ati kura hizi inzu byihuta. Tuca tugenda dutera kamo cyane cyane abajejwe intwaro kuko aya mazu ntiyubakwa mu kirere, ntiyubakwa mu ijoro, nabi bakwa mu ijoro, ntanu namwe hatafise abahatwara. Kandi turemeza neza kandi dugashima uko ubutegetsi butunganije. Nero muri make umuntu ntazatangare urupfaso namubwiye ko akura inzu yashize cyanye ko leta umubyeyi wa bose bamufashije bakayibomora mugabo amenye ko amande yo kwibomora azo yari hariho twovuga tuti rero nta kwirwa umuntu arabomorerwa hanyuma kare hamande ekabo bocao onyine bafata ya mbere kugira ngo ngukoranize yapi.
Aho muri quartier gisyo himuriwe iryo yarara hari hasanzwe hari ko hatunganywa ibibanza byo kubaka mu mazu ya kijambere. Amamodokari azana iryo yarara ari sesa mu mabarabara mbere harimo nirisigaje imisi mikeyi ntiribere kirengana. Ikibanza cyo kubuterere cyari kigenewe iryo yarara kidatunganijwe n'ingoga ababa mu gisyo kwibarabara gindwi bashobora gutaba komoka kubera umuntu uko harangwa muri quartier gisyo ya commune muha mu gisagara cha Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igenekerezo rya 27 kwezi kwa kane mwaka wa 2015, igenekerezo rya 27 kwezi kwa kane mwaka wa 2018, mu minsi ibiri tatu gusa murantunga myaka itatu izoba irumanye umunsi kuyundi. Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi CNDD FDD ugenye perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza nka kandida mu matora mu 2015. Uko kugenwa kwiwe rero kwavuzwe ko ibitari bike mbere gutuma n'abatari bake bahitamwo guhunga. Inyuma y'iyo myaka itatu iheze abahunze babayeho gutema kambi atandukanye. Mu rukurikirane rw'ibiganiro tuzobatunganiriza ku buzima bw'impunzi z'abarundi aho ziri mu makambi atandukanye, uno munsi turahera kuba nabo bakobwa bavyariye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bahangane n'ibibazo bitandukanye bibahanze. Bashimye kuja mu mashirahamwe bariyunga. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Desire Hatungimana yaravuganye na bamwe muri bo baramubwira uko babayeho.
Abakobwa bavyariye muhira baba mu ikambi ya Mahama bashika kuri 75 niyo bagize ishirahamwe Dufatane Munda. Iryo shirahamwe ryashinzwe kugira abo bavyariye iwabo baronke aho bahurira baganire ku bibazo bahura misi yose mu ntumbero yo kubitorera umuti. Urongoye iryo shirahamwe amenyesha ko intumbero nyamukuru mu gushinga iryo shirahamwe ari kugira nabo naho bahuye n'ingorane ntibihebure babone ko ubuzima bubandanya.
Icambere cyo cyabitumye kubera benshi mu bantu twavyariye iwacu
benshi twari turi mu miryango ariko atakuryoherwa na guke dufise aho wica ukamenguri wenyine ukamengana agaciro gifise umuntu wese yacako akakugaya akakugira nabi aho wica tikijya reba ngo cyavyari iwabo nta gaciro kigifise kiriwa kicaye hajya nyine bakagusevya ibintu bimwe tumaze kubibona ivyo bintu harimo nkabakeya twagiye hamwe turiyumvira ati tubwiye bagenzi bacu tukaje hamwe tukaza turigishanya tubwirana nyine kuvyatubayeho hari igihe wasanga bamwe tuvuye mu bwigunge tukaryoherwa nk'abandi ko tugenda duhura tukaganira ku byandi byatubayeho hari usanga afise ibiremereye gusumbya iby'ubundi kuko twese ntabwo tuba tunganya ibibazo naho tuba twarabyaye ubuho tugeze duhuye twese urabona ko twishimye mu maso dukeya.
Umwe mu bahurikiye muri iryo shyirahamwe amenyesha ko bamaze kunguka ibintu byinshi kuva aho bahuriye hamwe nabo basangiye ibibazo.
Ishyirahamwe ikintu rimaze kumarira kubera udufaranga duke duke tuza turatanga iyo ngwaje barangurana nk'amafaranga banguranye rero ukwezi guhetse nkabungukira igihumbi cungukijyana ndunguka tukagenda dufashanya uko hariho n'ukuntu ibyo twafashe ibyo twateze mu nkambi tugenda duhana mu tugurupe ugasanga inzara kumbura icyo gihe ukwezi kuraheze ntashonje ntabuze icyo shobora guteka nubwo tuba ari dukeye ugasanga nguye manka nk'iminsi mikeye kubera tuba dufise udufaranga dukeye uradandaza nk'udutomati cyangwa ukadandaza amavoka ugasanga muri icyo gihe urarose nk'amajyana abiri yo kugurira igisuguti umwana cyane cyane nicyo ritumariye kandi rigaragaza kudukuramo ibyiyumviro bibi umwe wese kuguma yigunze ugasanga turi hamwe rero turashobora gufashanya umwe wese agwaye bose bakaza kumugarukirako.
Muri abakobwa bavyariye iwabo benshi muri bo bari abanyeshuri bakaba bavuga ko naho iryo shyirahamwe ribafitiye akamaro hakiriho ingorane bataronka ingene bazitorera umuti na cyane cyane izijyanye no gusubira mu ishuri.
Intambamyi za mbere duhura hari uwavyaye yarizanye aca abura umuntu asigira umwana kandi n'umuntu nawe urose yovuga ati ndagusigaranira umwana uca usanga akubwira ati uzana igarama ry'umwana ateka kubera umwana na nyina batega ibingana ati ndarisigarane nzoze ndarimugaburira nibyo nzogurisha nkuremwe nk'umwana wawe ndamurere yabikwemerera nawe mukabyumvikana ari igihe urimuhaye naho nyine akamurera yamurera ukiga ukiga ari igihe n'ubundi utaranaheza n'umwaka akaca usanga aramugusubije ngo vyamunaniye ngo nukaruka umwirerero ukaca usanga urabiciriye hagati uragarutse uramurira n'ubundi nawe yabyaye nyine ari mu miryango umuvyeyi we atemera kumusigarana na gato akubwiye ati warinze umubyara mukumana umurere niwabona yakuze yaho wamusiga mu bandi karakina uzobona kugenda ku ishuri.
Ivyo bibazo vy'abo bakobwa bavyariye iwabo benshi muri bo bari mu myaka ya 20 bamwe mu barongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bamenyesha ko bagiye kudodora ahashoboka hose kugira abashaka kwiga babafashe gusubira ku ishuri binashobotse baronderere imitahe bafise umwete wo gukora udukorwa tw'iterambere kugira nabo bumve ko naho bavyariye wabo ubuzima utahagarariye aho nyene. Mwomenya ko naho iryo shyirahamwe ubu rigizwe n'abantu 75 abo barigize bamenyesha ko abakobwa bavyariye iwabo imahama atari abo gusa ahubwo ari benshi cyane bakizera ko n'abandi bakiriye mu bwigunge bazotinda bajijuka bakaja hamwe n'abandi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana arakoze cyane kuri iyo nkuru adushikirije. Mukanya turava dusozera ariko imbere ko duhana gahindukira nababwira ku ihiganwa rya Sekafa rihuza imirwi rise inserukirabihugu y'abatenenzi imyaka 17 yo mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko niyo hagati ririko ribera mu Burundi rigeze mu gice ca kabiri cirangiza demi-finale mu rurimi rw'igifaransa kuri stade Muyinga mu Burundi. Kuno wa gatatu haza gutana mu mitwe imirwi inserukirabihugu vya Tanzania na Kenya kuri stade ya Gitega naho haza gukina imirwi ya Uganda na Somalia. Uburundi bwaravuyemo. Abakurikiranira hagufi umupira w'amaguru bavuga yuko kono Uburundi butakirimo ari agahombo kanini. Nuko turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere aho tuza kubabwira n'ivyo perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron hazoba yavugiye mu namashinga mateka ya Amerika vyiteze kwaza kuja yo mu masaha ari imbere gato. Naridiane nahazwe muri studio ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi na engineer yamufashije muhinga bw'ivyuma twe mitwifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.